bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Ejo aho bukera atagihindutse mu Burundi ingingo ibuza ivyuma vyunguruza abantu birimo amakinga amapikipiki na tukutuku gushika mu bibanza bitandukanye vy'umurwa mukuru w'ubutunzi ibujumbura izotangura gushirwa mu ngiro
nko abana ndabigisha ndayakuye muri mwuga wiwanje nkubu undimo ndarabasimbo ningene bagiye kuzosura kuja ku ishuri
cye nkaje mu boss ambwe yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirije umva n'ingingo ikaze cyane
aba ni bamwe mu bakorera akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga tukutuku n'amapikipiki bujumbura mu Burundi. Muri Kongo naho muri make abasivile 14 biciwe mu ikambi yegeranirijwemo abateshejwe izabo. Ukraine nayo yagiriza Urusiya kunyuruza abanyagihugu bayo. Turabigaruka ko handi hato muri ano makuru kandi tubabwira ivya rapport shasha yerekana ingene ibihugu bisumba sumbana mu byo kubaho umuntu ajyohewe. Abakunzi ba taxi combo mu mpera z'ano makuru ntikabacike ako gakino kanyu twakabateguriye. Amakuru yacu tuyahera muri Kongo haba civile 14 bo mu ikambi ya Drakpa yegeranirijwemo abateshejwe izabo mu buraruko bushiruse ruko bwa Kongo ishwe n'abantu bitwaje birwanisho ishirahamwe ritabara imbabare muri Kongo Croix Rouge yatangaje ano makuru rivuga ko mu bishwe harimo abana indwi bagizwe n'uwarafise imyaka ibiri abakomerekeye muri ubwo bwicanyi ni batanu. Croix Rouge ya Kongo yabyitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bishwe ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu cishijwe imipanga umwe mu bategetsi bakarere ka Ituri kaberemwe ubwo bwicanyi akavuga ko abarwanyi ba Codeco barwanira inyungu z'ubwoko bw'abalendu batigeze bakoresha inkoho mu ntumbero yo kwica benshi atarwa mu bw'ibisasu kugira ngo ntibahave bateshwa. Mu by'intambara y'Urusiya na Ukraine abasirikare b'Urusiya bateye ibisasu vya bombe ku ishure ry'utugenegene ryahungiyemwo abagera ku 400 muri Ukraine. Ishure ryatewe n'Urusiya riri mu gisagara ca Mariupol kiri mu bimaze kwigarurirwa n'Urusiya. Indongozi z'igisagara catewe gikikujwe n'amazi zavuze ko inyubakwa z'ishure ryatewe zasambutse nka zose. Amakuru y'abarokotse muri ico gitero ntarashobora kumenyekana. Ejo kwa gatandatu ico bikoze uburongozi bw'ico gisagara bwari bwatangaje ko abanyagihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bavanywe aho begeranirijwe batwagwa ku nguvu mu Burusiya. Vadim Baichenko atwara ico gisagara yavuze ko abatwawe mu Burusiya bagwiriyemwo abana n'abagore bari binyegeje agira ati biragoye gutahura ingene mu kinjana ca 21 hari abantu bashobora gutwarwa ku nguvu mu gihugu kitari rwabo. Ibyiko bikorwa uno munsi bishusha n'ibyakozwe n'abanazi mu ntambara kabiri y'isi yose. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mijambo yashikirije yavuze ko ibikorwa vy'u Burusiya muri Mariupol vyinjiye mu mateka y'ivyaha vy'intambara bikomeye kandi u Burusiya bubwirizwa kuzovyishura. Tukirikuyagezeho irya nino ku isi, Korea ya Ruguru yateye igisasu ca misile coba carungitswe hakoreshejwe ubuhinga bukoresha ibisasu vya rokete birungikwa ari vyinshi. Igisirikare ca Korea y'Epfo catangaje no makuru nticigeze kivuga aho iyo misile yarungitswe. Mu itangazo ingabo za Korea y'Epfo zasohoye zavuze ko ziriko zikurikiranira na hagufi ivyino misile zongera zikoranya inama yihuta. Amukamenye ko Korea ya Ruguru imaze kugerageza misile 11 kuva uno mwaka w'2022 utangura. Ano makuru yose agezweho igeni no ku isi mwejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresi ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Umugabane wa Afrika wasubiye kuza ku mwanya wa mbere mu kugira abanyagihugu babayeho bataryohewe ugeranije n'ahandi ku isi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Raporo yasohowe n'igisata cya ONU kijeje kwihutisha iterambere rirama ku isi yerekana ko Afrika ifise amanota ane n'ibice bitanu, mu gihe umugabane wa Buraya ariwo ufise abanyagihugu bishimye cyane n'amanota atandatu n'ibice bitanu. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yasomye ibiri muri iyo raporo adutegurira inkuru ikurikira.
Iyi raporo ikubiyemo ibyavuye mu bushakashatsi bwakorewe ku bihugu 146 byo ku isi bigabanyije mu bice bitandatu bigendeye ku turere bibarizwamo. Akarere ka Afurika akaba ariko gaheruka utundi ku rutonde rw'uko abaturage bishimye, kabanzirizwa n'Akaziya y'Uburasirazuba na Oceania, nako kabanjirijwe n'Uburasirazuba bwo hagati na Aziya yo hagati. Muri rusange uturere tw'Uburayi na Amerika ya ruguru nitwo tuza ku mwanya w'imbere mu kugira abaturage bishimye kurusha abahandi ku isi. Igihugu cya Finland cyongeye kuza ku mwanya wa mbere ku nshuro ya gatanu yikurikiranya mu kugira abaturage bishimye kurusha abandi mu isi n'amanota 7.8. Ni mu gihe Afghanistan ariza ku mwanya wa nyuma n'amanota 2.4. Ishami rya Loni rishinzwe kwihutisha gahunda z'iterambere rirambye rivuga ko kwishima kw'abaturage guturuka ku mpamvu zitandukanye ariko iz'ingenzi zikaba umutekano mu by'imari, kumva umuntu yitaweho n'abo babana no kwiyumvamo ko yisanzuye muri we. Mu bipimwa ngo hasuzumwe ikigero abaturage b'igihugu runaka bishimyemo, byinshi bishingira ku buzima n'imibereho y'abaturage nk'umusaruro mbumbe w'igihugu n'icyizere cyo kurama ku baturage. Iyi raporo ikusanya amakuru ya buri gihugu ku ngingo zitandukanye zirimo gahunda zo kwita ku mibereho y'abaturage, uburenganzira busesuye mu gukora amahitamo ajyanye n'ubuzima, ikigero cya ruswa mu nzego yaba iza leta n'iz'abikorera, ubuntu n'ubugwaneza mu baturage. Hashingiwe kuri ibyo byose rero, akarere ka Afurika kaza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota 4.5. Kuri uyu mugabane naho igihugu cya Zimbabwe akaba aricyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota 3, naho ibirwa bya Maurice bikaza ku mwanya wa mbere mu kugira abaturage bishimye muri Afurika n'amanota 6.1, aho iki gihugu kiza ku mwanya wa 52 ku isi. Mu bushakashatsi nk'ubu bw'umwaka ushize wa 2021 nabwo akarere ka Afurika kari kaje ku mwanya wa nyuma n'ubundi n'amanota 4.5. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko Zimbabwe ikomeje guhangana n'ikibazo cy'ubukene buri hejuru cyane. Mu mwaka ushize wa 2021 abaturage 1.6 million bakaba barabaga munsi y'umurongo w'ubukene hagendewe ku bipimo mpuzamahanga. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, igihugu cy'u Rwanda nicyo kiza imbere mu kugira abaturage batishimye n'amanota 3.3, rukaza mu bihugu 5 bya mbere muri Afurika aho abaturage babayeho batishimye. Ni mu gihe Uganda ari igaragara nk'ifite abaturage bishimye kurusha abandi muri aka karere n'amanota 4.6. Ku bihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho nta makuru yabonetse yerekeranye nabyo mu bushakashatsi bw'uyu mwaka. Muri rusange ubushakashatsi bugaragaza ko icyorezo cya COVID-19 kiri mu mwaka wacyo wa gatatu cyatumye ibipimo byo kwishima by'abatuye isi bigwa hasi kubera ingaruka cyagize ku nzego z'ubukungu, ubuzima n'imibereho y'abantu. Kugeza na n'ubu hakaba hatagaragara neza igihe ibintu byazongera gusubirira uko byahoze mbere niba bizaba binabayeho. Gusa ibihugu bikaba birimo kugenda bizahuka buhoro buhoro.
Temistocle Mutijima urakenuyeje aho bukera ingingo ibuza taxi moto tukutuku n'amakinga gushika mu bice bimwe bimwe by'igisagara cha Bujumbura mu Burundi zotangura gushirwa mu ngiro. Bamwe mu bakorera mu bice byagizwe umuziro bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira. Inkuru irambuye na mugenzi wacu I Kigali mu Rwanda Thierive Ndayishimiye.
Mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara cha Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mundwe heze kandi mu nama yahuje abajejwe intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara cha Bujumbura.
Uwo irahira ngo ategurira icyanke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro bagira ngo bimenyeshe yuko bajya nyina bibwira no bagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogatere bakazi.
Ibi nibyo bari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara cha Bujumbura, bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe na mujana mu Nyakabiga, ubundi nka mujana mu Buyenzi, ubundi nka mujana za Kigobe, abanyeshuri bane bose ratio fise umugore msaba na muhira
nkuba abana ndabigisha ndakuye muri mwuga wiwanje nkubu undi mwe ndarabasimbo ningene bagiye kuzosura kuja kwishura yabani forome nta hane ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene katagisiver hariyo ndabona nkubu no busuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
nje nkaje mu boss ambwe yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirije umva ningenye kaze cyane
kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyegwa cyane n'abakorera muri iki gisagara cha Bujumbura barimo abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure aba nabo bakaba babwije ujya America ku bukene bugiye kwiyongera kuko na mikoro yabo yarasanzwe ari make
inkonto ntaje we yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi tucegwa kurindira ko amabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ko ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye
Tena hura nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku shuri. Rero bwari buryo bubangutse cyane mwafatana muri nk'ababyeyi nk'abatatu nk'abane kuko tukutuku yari zimbutse ugasanga ubuzima buroroshe nimba tukutuku natwa nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri canke batatu.
Mu minsi iheze imbere y'uko umushikiranganje ndira ko buca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye
nta muntu n'umwe ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwene gihugu cyari ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti
kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'u Burundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara cha Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'u Burundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose
no saba leta yuko iyo ngingo bo barabukene turimwo bakarana uko n'ubuzizo cha kugenda nabi leta rero nibirabe baganze babangire kuri iyo ngingo batwegawe n'igihugu natwe tumeregwe neza
cy'ukuri niyo twasaba leta kugira ngo birabe neza
mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashira hamwe Oricome na Parisem rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimo na benezo abazigendesha abazida ndaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri zo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto na makinga yunguruza abantu bizo babikorera ku nkengera z'igisagara cha Bujumbura gusa mu gihe ingingo yafashwe yora mu kidahinduwe Thierry Vendayishimiye Ijwi d'Amerika Kigali
Ijwi d'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata c'impunzi ubu naho abarundi ba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo basaba ishira hamwe pama kongereza imfashanyo libaronsa abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo basiguye ko ibiciro by'ibiribwa bibandanya kuduga
mu bice bitandukanye bya Kongo ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye bikomeje kuzamuka ku masoko uko bwije nuko bukeye ahani mu isoko rya Maendeleo riri mu mujyi wa Uvira ari kiro cy'isukari cyaguraga 2000 kiri kugura 3000 mu gihe ibiro 25 by'ifu ya kawunga byari ku idolari 13 ubu biri kugura idolari 15 naho litiri imwe ya essence yari ku 2000 by'amakongomani ubiri ku 3000 impunzi zo mu nkambi ya Rusenda nazo zivuga yuko uko kuzamuka kubiciro by'ibicuruzwa byagize ingaruka zikomeye ku mibereho yazo bitewe n'uko amafaranga angana n'amadolari 12 zihabwa mu guhayisha yabadahagije
ku isoko ibintu byose byaraduze ntawo menye ingene biriko biragenda nakarombere n'ibintu byose twovuga ko byose byahagurutse no kuvuga déplacement yaraduze twumva ngo n'igitoro cyaraduze amavuta yo nyine yo kurya ubu ari karafata hafi 3000 umuceri uri kurafata 3000 nyene no kuvuga ibiharage biriko birafata hafi 1000 n'amahera hejuru hafi 2000 aho urumva nta kuntu umuntu yopokera 1000 n'amajana 5 ugiye mu isoko uvayo yose uheje kuyasomesha aho nari minsi 3 ushobora kujya ayo mafaranga uko byari kare warabona ko ushobora kumara n'indwi zibiri cyangwa indwi zibiri nene usuri kurasoma cyangwa uri kurafungura ariko ubu ntabiki baho kwera inzara igire twice.
Dorote kubw'Imana ni umubyeyi w'umungambi yarusendira impunzi z'abarundi zirenge mu 30 ashimangira yuko amafaranga agana ni dolari 12 buri mpunzi yabwa buri kwezi adashobora kurangiza icumweru.
Hajewe retired standard Ditaizi tanda tungie mwiso kwa kigwazi sumu cheri ibihumbi viri. Ikigwazi sibi haragi ibihumbi viri. Kandi kindi natu na mgabungira, ndumude mobu. Kweri yuko nda kwa nduru mugera. Ahungo nukuri, ndusabila leta i Burundi. Ngaze wana liya ndikisi temu wahungu, izina ngumandari vura. Ubungo mahagira ya hongi nana magogo. Kukwa na hakirumbana nda kusumulambo mwabana.
Zimwe muri zimpunzi. Zifuza ikwishira mu japa muri zigenera ibifungwa kuzi amafaranga.
Turasaba kuko byogenda kose namba byashitse amafaranga injya zikaba zaduze. Ni barabo kuntu bo duhindurira ibi byo gutanga amafaranga mu ikambi bihagarare batuzanira injya dusubire muri foire kujya kwa kera.
Ministre w'ubucuruzi mu ntara y'Kivuye Epfo Madame Marie Jeanne Nziharirwa avuga yuko atari muri ntara yonyine ibiciro byaduze. Ko ahubwo hijya no hino ku isi hari icyo kibazo kuri we. Intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo yagize uruhare mu kuzamuka kubikiro. Iriya mu ntambara za Ukraine bahagaritse ibintu birimo amavuta ndetse n'amasukari. Natwe turi kureba nk'abayobozi kugira ngo bitazazamuka cyane. Kwagerageje kuvugisha ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU kuri iki kibazo cy'impunzi zifuza ko zakongererwa amafaranga yo guhahisha muri ibi bibiciro byazamutse. Ntibyadukundira Vedaste Ngabo kubwaragijwe ijya America uvira mu tarake vuyepfo.
Ijwi rya America turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Rwanda mu ntango zinondwi leta yarahagaritse umuco w'abayisilamu uzwi nka Adan uhamagarira gusenga mu bucagucagu hifashishijwe indanguramajwi. Kwa kane ubuyobozi bw'idini rya Isilamu muri icyo gihugu bwatangaje ko bwe kubaha aya mategeko naho iyo ngingo bavuga ko itabashimishije. Asumta Kabuyi yadutegura inkuru ikurikira.
Ibi byavuzwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda muri wavuze ko wakiriye icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda gisaba guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma ndangururamajwi mu muhamagaro wa Adhan mu rukerera ku misigiti yose yo mu gihugu. Itangazo ryasohowe na Amor ryamenyesheje abayobozi b'imisigiti yose yo mu Rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera kuri uyu wa kane umuhamagaro w'iswara yo mu rukerera uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu Rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi. Itangazo rije rikurikira irya ryasohowe kuri uyu wa kabiri ryagaragaza ko hahagaritswe imisigiti 8 ibintu bitari byashimishije abayisilamu. Kuri Sheikh Barushimana Suleiman umujyanama wa mufti w'u Rwanda agaragaza ko basanga Adhan ntacyo yaritwaye.
Nifuza yuko iyo Adhan yakomeza hose no mu bihe byose. Kubera yuko yari imaze igihe ikorwa ntabaragaragaza ko hari bamwe bibangamiye. Ikitwa urusaku twebwe ku rwego rwa Isilamu ntabwo tubona ko Adhan iri muri urwo rwego rw'urusaku kuko ikorwa mu buryo bw'ijwi riringaniye kandi ikaba mu minota ibiri. Ku buryo utabigereranya n'ibyakoreshwa urusaku rw'igihe kirekire runabangamye cyane.
Uyu muyobozi ariko asobanura ko nubwo bafite uko babyumva idini ya Isilamu isaba kubaha ibyemezo by'abayobozi b'igihugu niyo binyuranije n'ubushake bwabo.
Twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko Korani irabitubwira ko igihe nk'icyo tugomba kubyemera. Iby'intumwa Imana ibaha umugisha nayo byigeze kujya bibaho ibihe nk'ibyo bakavuga batari ko ubu muri bino bihe bimeze gutya habonetse impamvu zindizi hari ibyo turi bwihanganire ubundi tutarisanzwe tugenderaho.
Nubwo amabwiriza yatanzwe ko abayobora amasengesho aribo bitwa ba imamu bagomba guhagarika indangururamajwi zo mu rukerera, bamwe mu bayoboke b'idini ya Isilamu cyane cyane abatuye mu cyaro bavuga ko iki cyemezo kitari gikwiye. Uyu atuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Birabangamye cyane noneho byagira no mu cyaro bikaba birengejeho. Urabona mu cyaro ntabwo abantu baba banatuye hamwe akenshi. Burya mu cyaro abenshi ntibagira n'ayo masaha cyangwa ayo matelefoni baba bacungana n'umuriro nubwo ngo bose bakangurwa na Adhan. Iyo Adhan rero ituma bamenya igihe cy'iswara n'utabashije kujya ku musigiti gukwenda hamubanye kure abasha gusari agasarira ku gihe nubwo yasaririwe.
Iki cyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'indangururamajwi mu gihugu cyose cyatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu kuri uyu wa gatatu abinyujije kuri Radio y'Igihugu. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa Adhan mu rukerera kireba imisigiti yose yo mu gihugu ndetse n'abandi bantu bose bashobora gukurura urusaku rubangamira uburenganzira bw'abaturage yumvikanishije ko iki cyemezo kitareba imisigiti y'abayisilamu gusa ko kinareba insengero za kiliziya n'abandi bashobora gutera urusaku rukangura abaturage. Avuga ko uretse kuba biteganywa n'itegeko binajyana n'uburenganzira bw'abaturage kuko nabo baba bakeneye kuryama bagasinzira nta nkomyi. Kugeza ubu abayisilamu nibo bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo, andi matorero n'amadini kugeza ubu ntacyo yatangaje nubwo amenshi asenga ku manywa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ibiganiro vyacu. Abakunzi bagakino Combo Taxi mutegurirwa na La Benevolencia ikagacisha ku Ijwi ry'Amerika umwanya ni rwanyu.
Combo Taxi. Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Munaenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Sheri, nyarusha tore taxi giye guhaguruka.
None wako mbona byose wabintanye ehrabo.
Reka nze ngufashe rwose. Turamusa dushere mu buko bwa murumuna wawe twaba ducagahirwa mu muryango.
Karibu bakili ya wazuri. Hii ni Combo Taxi. Mina jua kama mutaipenda itawafuraisha sana.
Kwaza chane shufe. Una na mwane kwa agenda da.
Pardon kidogo. Wee, alo. Mainilikuwa ningali muparking ya taxi hapa kumupaka. Sikia nikwambi. Mina kulomba, wana unisame sana. Usiongeze tena kuniambia ile mahabari ya kakangu. Sipenda tasikia. Tanke, atakuwaka iko na fiance wa kule Irusangi. Hata nionaka hata siku mwai binono biangu biwili binakanyaga maria shaki. Sinigo seriezi. Mie nilisha kamata decision. Siwezi enda mubile kama mina kama kakangwa lijitupa mkinyo wa mfisi. Anenda uwa cha upanga Airu Sangi. Bafie bote bakuli Airu Sangi. Ya. Maake ni ba infidele fo. Tena nikona mabe kona nsikia ba infidele.
Shofi, wadushere jiru hajiji. Peka tukende rgozi.
Hivi, amone kama mini mtu kona unga kutelefone.
Mbashofe mbaba ya gozi. Ichini nivya vigando tuma kumburu kuita watindai. Na hapo tumicheni mbatu ya sugozi.
Aha. Asa kwanza ni kuache. Basi ndakia kuita sami nafuka kunyumba. Hapa sae. Sawa basi. Okay. Bon, acha tuende da.
Wapaza nga watu jeni.
Lakini mina lumia sana. Mina sikia vina nipita pita mukichwa kabisa servote vina jeuza paka chini. Kichwa nakuwa chini, miguru nakuwa yu. Kakangu asha tukuye kipumbafu. Kiao nivo kia mufamini. Ungelijua. Leo yuko nena fa mariage na ka... na kambaraga ka Airu Sangi.
None sena karara gusa kuka komo ka Airu Sangi. Ubona kujia kure nje yako ku?
Patron. Bafia ba Airu Sangi wanakuwa gazutu mbaraga make sana tenu siki. Tena bote. Aiko hata umuwa wawilo watatu. Kwanza wea tuta tabisikiliza na hako juu minajua. Wea ukutafutia kule. Kaka yangu. Mutoto wa bugo. Piu. Ai. Akini ae tunja tizengia mutego wa kale kafie, kale kalozi. Na tumashina tawo tamubamu base keza. Aseme keza basi na mina ishiwa. Kafie kakule sasa. Atari mlangoni.
Man, dumiwe. None, shoto. Mbarira gatoni. Nonu wo keza. Ni wo fiance wa musaza wawe.
Ese nta gafotoke niba ugafite hafi ngo
kafite. Aha, kuko yenye niko nangwa nioneshe. Na kafie kenyewe kanaenda ko kanaingia, kanaenda ma Photoshop. Hakaonekana ke hata natia mafonde tena mafonde te. Binaonekana tu pale anapasika kama kwa patika matone ya masima. Me hapendeze hata.
Ndio katurewe shofe, katurewe. Ni bishoboka.
Hata msere banya.
Sukari kaza watu.
Hiwi.
Keza wenu wa kutokea.
Uyu mudamu wange ni mukuru wa Keza. Kani nabwo mukwe tujiyemo?
Jamais, patron. Mbona mimi naona bibi yako anajeshimia sana. Muko couple ya mzuri, akiwezekana. Bibi yako anatokea Airu Sangi.
Ariko nta byakubesha. Uyu fiance wa musaza wawe neza turavukana. Iwacu kandi ni Airu Sangi. Mungu
baba, mesibisikie bien.
Chofe. reka ndakugira inama uzusubire gushira ko ibi byose abantu ngo ubuyagirize bibi kubera mudahuje amamuko uravyumva neza
eh mama munisame kabisa Nibitwe nilikuwa nishajitia mo lakini mimi naka nilijidanganya munisame mama lakini vraiment najirudia ako vraiment na mimi nataka niende mu mariage munisaidie tena mimi pale na mushanana tatu vale tena ah ndaenda tata bikuwai
Tariki kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatatu na buri cyumweru guhera saa 12:20
kwenye radio Voix d'Amérique
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ako ino gara duche du soze li wiganero na makuru tukwa etuwa fiti ya mika nukanya dushimira bagi zulara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoma likumena jwe diande ni nahazwe ya koze diyo done chubahiro yegera nije amajwi yacu kuizina gya bagenzi wacu bose tubike banuye tuifuriza kwanda nyamurura ni guamuzio mulimo vyose na hutaha
Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye igisubizo cyacu Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye igisubizo cyacu Gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye igisubizo cyacu Gutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye igisubizo cyacu Yabaye igisubizo cyacu mu gukerera yabali kisubizo chachu mugutangi jambo mubanya jihugu yo yabali kisubizo chachu radio ijwi rya Amerika yabali kisubizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabali kisubizo chachu
Jamais. 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 Jam